This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Ndabaramukije shuti mwese ndabahikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kiganiro giha ijambo abanyonyi bi radio ijwi rya Amerika. Muri iki gihe Burundi bwiteguriye kugira amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'2015 hakaba hari ibibazo byinshi mu vyiyumviro vy'ugwaruka. Twashimye kuvugana n'ishirahamwe rihuza ugwaruka rw'iyo migambwe kugira ngo twumve uko biteguriye amatora y'2015. Abatumire bacu rero uno munsi nabo mu ishirahamwe Reja, ishirahamwe mu mfunyapfunyo Reja rikaba ari urunani rw'amashirahamwe arenga 168 aharanira amahoro, umutekano mu rwaruka. Abayobozi baryo bakaba baza kuduha idonido y'ivyo bakora n'ivyo icyo shirahamwe rishaka kurangura imbere y'uko amatora y'2015 aba. Ku telefone rero turi kumwe n'umushingantahe Eric Ndayikengurutse ajejwe gutunganya ibikorwa vya misi yose, ibikorwa by'ishirahamwe Reja. Tukaba dufise kandi na Simbo Jean-Baptiste nawe nyene akaba yari mu bantu bari mu mashirahamwe ya mbere yari kumwe n'abatanguye ururunani rw'amashirahamwe ari muri Reja. Ubu akaba ajejwe imwe mu migambi ijejwe guhimiriza abagabo n'imisore kugira bahindure imico n'imigenzo ikumira umukenyezi n'umufasoni mu iterambere. Kubijanye n'amatora yimirije mu 2015 akaba ayobora ibikorwa bimwe bimwe byo kuzana umwumvikano hagati y'ugo rwaruka. Reka rero tubakire abatumire bacu umushingantahe Ndayikengurutse kaze mu kiganiro cacu.
Murakoze cyane.
Simbo Jean-Baptiste turakwakiriye kaze mu kiganiro giha ijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika.
Murakoze rwose.
Nkuko nabivuze amatora y'umukuru w'igihugu w'ibihumbi 2015 ari hafi cyane rwose. Iri shirahamwe ryanyu rikaba ririko riragerageza gufasha urwaruka kumvikana no kwitegurira aya matora. Dutangure kumushinga nahe Ndayikengurutse Eric, urashobora kutubwira mu ncamake iri shirahamwe ryanyu uko ryatanguye, imigambi yayo n'ivyo mwifuza kwitegurira kugira imbere y'amatora?
Murakoze cyane. Ishirahamwe ryacu nkuko nabivuze yitwa Reja, mu gifaransa ni Reje de Revue Jeune en Action pour la Paix, la Reconciliation et le Développement. Mu kirundi ni ukuvuga urunani rw'amashirahamwe y'urwaruka ari mu bikorwa aharanira amahoro, gusubiza hamwe n'iterambere. Iryo shirahamwe rero ryavutse mu mwaka w'2021 kubera ko amashirahamwe twari turimwo mavyo ari ishirahamwe ndimwe zifasha urwaruka rwaciye mu ngoro z'intambara. Twagiye hamwe turi amashirahamwe 8 twihweza, dusanga ivyo twiyemeje ntitubishikako neza kubera ko dusanga n'abafise ivyumviro vyiza usanga amashirahamwe menshi y'urwaruka akora umengarahiganwa aho yokunganiraniye. Dusanga amashami n'abafise ivyumviro vyiza nta bumenyi kugira ngo ashobore gushika ku vyo yiyemeje. Dusanga kandi biragora kugira ngo ashobore kuronka uburyo mu kuvuga amafaranga yubakeneye. Hanyuma iyo twirabiye hamwe dusanga birakenewe ko tukogira urunani ufise ubumenyi afasha abandi aho bahora arabe uwo afise inkomezi mu co ananirwamwo kugira ngo amufashe. Hanyuma cyane cyane kugira ngo tushobore kuja turahura turabe ibibazo bihari, hanyuma dushobore kugira inguvu twoshobora kwereka abashobora gufasha imigambi y'urwaruka kugira ngo batwizigire kurusha. Hanyuma rero n'urunani rwacu ruhaja mu 2021, hanyuma rushagomerwa n'amategeko y'igihugu mu 2023. Imigambi nyamukuru shingiro y'ishirahamwe ryacu Reja ari ukugwanya ubushomeri mu rwaruka. Ca kabiri ni gufasha urwaruka mu gukomeza umutima w'ukunda igihugu no guharanira amahoro. Ca gatatu navuga ni kuvugira urwaruka kugira ngo ibibazo byabo nkoramutima bishobore kwitabwaho n'abategetsi iyo twategura imigambi mikuru mikuru y'igihugu. Muri uwo mugambi rero navuze ubugwanya ubushomeri harimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni gufasha urwaruka kwiga amashuri ukaronka impapuro z'imitsindo, kuronka aho bimenyereza byabashe kuronka navuga uburambe bashobora kwerekana iyo ariko barasaba akazi. Kuko murazi ko iyo ariko bararondera abakozi basaba uburambe bw'imyaka 2-3-4 ariko rero urwaruka rwarimenyereje akazi ruba rufise ibyo rushobora kwerekana ko ruzi. Kandi twabonye ko kenshi aho bariko barimenyereza usanga babagomye bakabaha n'akazi. Hanyuma kubera rero urwaruka rwose rudashobora kuronka akazi mu Burundi cy'igipfa cyose kibaza tuti reka twigice cya kabiri cyerekeye gufasha ugwaruka gushyiraho akazi karwo mu gushinga amashyira hamwe yo kwiteza imbere bo nyine bakishyiraho akazi bakaba ariyo bikoresha bakongera bagahakazi n'ibindi gwaruka na muri uwo mugambi nawo mukuru navuze gufasha ugwaruka gukunda igihugu no guhanira amahoro harimo n'ibitandukanye kubufasha kugira ngo mu matora rutore rwitoze n'ibindi akaba ari n'ibyo gufasha umukenyezi kugira ngo umukenyezi nawe akomeze kubera tuzi ko iyo habaye ibibazo ku mukenyezi biraza bigashaka no kugaruka.
Murakoze cyane rwose. None nk'uko wavuze mu ntango amashyirahamwe mwatangira ishyirahamwe uko ayandi mashyirahamwe menshi ashobora kuba atarafise ubuhinga bwari bukenewe kugira ngo bafashe urugwaruka ruri mu ngorane nyinshi nk'izusiguye z'ubukene gutaronka akazi, ni nk'ubuhe buhinga mwoba mwari mufise canke mufise muri aka kanya mukoresha ayandi mashyirahamwe atarafise canke adafise muri aka kanya?
Murakoze. Ni ukuvuga tugiye hamwe ubuhinga dukoresha dufate nko muri ibyo byo kurwanya ubushomeri, ni ukuvuga mu ntango ibyo tutazi twararondeye abahinga badutegurira ibitabo byo kubyigishirizamo bakongera bakatwigishiriza abo mu mashyirahamwe yo kwigisha abandi.
Abo bahinga mwaba mwabakuye he? Nabo mu gihugu nabava hanze bo bari nk'aba?
Abo bahinga hariho abava mu gihugu cy'u Burundi basanzwe bahari bafite ngo ubukerebutsi bafite n'ubumenyi hariho nk'ibyo gutegura imigambi yo kwiteza imbere twasanga twikora nko kuba harimo bigisha muri kaminuza mu gisata cy'ubutunzi nko muri ibyo byo kwigisha byo gukunda igihugu wasanga twikora ku Barundi nyine ariko tukaronka n'abaduterera agacumu k'ubumwe tukaronka abavuye hanze y'igihugu mu Bufaransa n'ahandi bagashobora gushyira hamwe ubumenyi bwabo n'ubw'Abarundi tubasha kuronka ubumenyi bukwiye guhugura urubyiruko rwacu.
Mushinga nahe Simbo nawe Simbo Jean Baptiste mugitangura iri shyirahamwe rya Reja turumva yuko mwebwe mwari muri amwe mu mashyirahamwe agize uru runani rwa Reja igitangura, n'izihe ngorane mwahura nazo mutari mwiteze canke nizihe nzitizi mwahuye nazo mu bikorwa byo guhuza ugwaruka ruva mu migambwe itandukanye iva mu mashyirahamwe atandukanye, ni nk'izihe nzitizi mwabonye?
Nzitizi nyamukuru twahura nazo zari hanini kukuntu mu bihe twari turimwo gwaruka rwari rushushe mu mitwe na cyane cyane yuko kwanza igihugu cy'u Burundi cyari gihitiye mu ngwano nyakirenga cumi kiri mu ngwano, byumvikana neza yuko ugwaruka rwari rubayeho mu ngorane zitandukanye. Hanyuma muri icyo gihe kuko dukora icyo gikorwa cyo guhuza ugwaruka rurikiye mu migambi itandukanye, bene ugwaruka rurikiye mu mashyirahamwe adaharanira ishyaka rya politike, intambamyi nyamukuru ni iz'uko twasanga ugwaruka rutumva neza yuko ibibazo biruhanze ari bimwe kuri bose, bamwe bagashaka kumva yuko bose buri bibazo uko babyumva bafatiye ngira ngo imigambi yabo ishyire imbere, abandi nabo bagaca bashaka gusigura ingorane z'ugwaruka uko babyumva. Ariko ikindi kintu na cyane cyane ni uko ngira ngo ugwaruka ruhurikiye mu migambi itandukanye ko rwaba rufise mu mutwe yuko twebwe nk'urunani rw'amashyirahamwe Reja twiyumvira umugambi wo kubahuza. Muri icyo gihe bivanye n'aho twari tugeze, umva igihugu cyari cinjiye mu matora byari bigoye rwose kuko bavuga bati amashyirahamwe tubamenyereye yuko abatari mu migambwe bari mu mashyirahamwe boba bayarimwo kugize imvo n'izi, ariko twebwe muri icyo gihe cyaje nk'umuti nk'uko kuri izo ntamba bishikirije ni uko mu nyuma bavuye batahura neza yuko urunani rw'amashyirahamwe Reja mu ntumbero zatumye rushyirwaho harimo ukunganira mu migambi ya leta. Twebwe umugambi nyamukuru wari guhamagarira ugwaruka kumva yuko bojya hamwe bakiyumvirira hamwe ibibazo nyamukuru biruhanze ubwa mbere, hanyuma ubwa kabiri bagaca bongera bakigira hamwe inyishu aho bafatiye kuri kahise bakaraba ibyatugoye muri kahise twebwe nk'ugwaruka tuba twaragizemo uruhara na cyane cyane mu kwirinda ivyo byose byoza bisubita igihugu mu manga.
Ni byiza cyane. None nko muri iki gihe haciye imyaka itari mike ubwo gwaruka rwo mu migambwe itandukanye cyane cyane umugambwe uri ku butegetsi barumva neza koko ko ishyirahamwe ryanyu riri ishyirahamwe ry'ukunganira leta kugira ngo bamenye yuko ibikorwa muri mwo atari ibikorwa by'inyungu zegamiye ahantu zegamiye ku yindi migambwe canke barumva yuko ishyirahamwe ryanyu ari ishyirahamwe ry'ukunganira leta no gufasha kuzana amahoro mu gihugu?
Ego dizwe nko twabishikirije mu misi ya mbere byari bigoye, ariko uno munsi je kuri twabyishimira. Mbere nagira ngo nkereho nakajya kugushimira abashinjantahe n'abapfasoni basanzwe bakora mu ma ministeri atandukanye ajejwe ibikorwa bitandukanye bya leta, yuko mu migambi itandukanye dusanzwe tuko turangura muri reja twama twabateye akamu kandi batakatwitabira. Uno munsi rero nkeneye kuvuga yuko muri rusangi turabona neza cyukuri yuko batahura yuko imigambi tuko turarangura twebwe muri reja ari imigambi y'igihugu, atari imigambi iza itandukanye n'imigambi y'igihugu. Hanyuma kiretse muri abo onye basanzwe mufite ibyo bagejwe mu nzego zitandukanye, nuko no muri urwo rwaruka rusanzwe ruhurikiye mu mihari iri mu migambi itandukanye, uno munsi by'ukuri twebwe batatubonamo abantu bari ku rundi ruhande, ahubwo tubonamo abantu turiho kugira tubungane, turiho kugira tubamurikire. Kuko murabona birimo mu ntumbero zatumye ishyirahamwe rya rivuka Erike yabasiguriye mu bisanzwe yajya mu bugiri bugira babi bajya bari mu migambi, n'ibyo twebwe mu bisanzwe tubabonamo ambasaderi bacu, kuko twebwe mu mashyirahamwe n'ibyo turiyumvira imigambi tukanayishyira mu ngiro, ariko tutaronse abantu baduserukiye bari muri ijya migambi, tutaronse abantu ejo watoteye intambwe bashyike mu nze baje muri zijya nzego zifata ingingo. Murumva neza yuko gutera intambwe kwacu turiho duhura n'inzitizi zitandukanye, ariko twe tuvuga tuti bajya bari mu migambi n'abantu bakeneye gushyigikirwa n'aya mashyirahamwe ariho, kugira by'ukuri ejo nibatera intambwe bagatorwa uno munsi arugwaruka ejo bakajya mu nzego zitandukanye, ni hahandi bazokumva by'ukuri yuko ibibazo by'urwaruka ari byo gufata nk'ama ibibazo amashyirahamwe y'urwaruka ari ayo gushyigikirwa, kugira by'ukuri urwaruka rushyikira iterambere rirama. Uno munsi rero mu ncamake nagira mvuge nti ubwo rwaruka rurikiye mu migambi, nibyo inzitizi zibura, ariko turabona neza by'ukuri yuko imigambi ziko turarangura bayiyumvamo kandi bumva yuko ari rwabo.
Mushinga nahe Eric, ikibazo cerekeye urwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi, umugambwe CNDD-FDD, urwaruka rw'imbonerakure rwavugwa kuba rutoteza urwaruka canke abanywanyi b'iyindi migambwe, carabaye ikibazo gikomeye cyane, mwacifashemwe gute, mwagikemuye gute mu rwaruka mwaganira nago?
Murakoze cyane. Imbere kugira ngo nshobore kwishyura n'icyo kibazo, nagomba mbere nkunganira ubwa mbere Simbe ku bibazo twagiye turacamo mu gikorwa cyo turakora. Ikibazo cya mbere ni uko ubwa mbere murabona ko nk'uko yavuze urwaruka rwaragiye mu by'intambara, hanyuma rero ugasanga ugiye kubashyira hamwe kugira ngo rwiyumvirire hamwe ibibazo biruhanze kugira ngo twitoze inyishu turi kumwe. Ni ukuvuga hariho bamwe basanga bagira bati muratubesha, ntidufite ibibazo bimwe kuko twe twafashe ibiganisho, kuko hari abandi badukumiriye atuma n'abantu badukumiye tukaba dusangiye ibibazo kumwe gute. Ni ukuvuga rero twafashe umwanya munini ya cyane kugira ngo rero kugaruka yuko inyuma y'ubwoko bwabo se nk'imigambi barimo bafite ibibazo bimwe. Hanyuma icya kabiri ngo twageze ni uko nko mu gihe cy'amatora wasanga abategetsi cyane cyane bo mu ntara zimwe zimwe wasanga bagira amakenga bati iryo shyirahamwe rigiye gushyira hamwe urwaruka, bavuga ko ari urwaruka ruri mu migambi yose ubwoko bwose, ubwo nta kiba kinyegeje inyuma. Ugasanga rero hariho hamwe hamwe wasanga bitugora gukorera hamwe hamwe nk'amakomine ashyika abiri batwaziye gukora bose batuza twibaze ko wasanga bibaza ko kumbure tutanye na tubiri bagira amakenga. Ibyo bibazo rero igihe amatora y'abantu b'imyaka 10 nabi yuko n'amatora y'amakomine imigambi ihurikiye muri ABC ikibiri yaciye iyavamwe ibyemezo byavuyemo ntitworohewe, kuko amajambo twavuga utwa twatanga twagira tuti urwaruka nirutore bitoze kandi rushyigikire amahoro. Ugasanga rero urwaruka rugira tuti mbega none ko amatora tutemera ibyavuyemo, imigambi yacu yavuyemo, ni kuki ngombwa kugira ngo dutore twongere twitoze kandi tutemera ibyavuyemo? Ntabwo byari byoroshye, niho cyane cyane nk'abategetsi icyo gihe baca babonera yuko twebwe ataho twegamiye dushaka gufasha urwaruka kugira ngo witare amatora kandi amatora agende neza nta mudugararo, kuko ijambo twatangiye tuvuga amatora gitangira ariko twaherebye ko amatora kugeza heri ariko twerekanye yuko ishyirahamwe ryacu atazi inyungu irondera cyangwa ibyarondera tukagira ngo ugwaruka dushobore gufasha amatora agende neza ibi ntambwe ikomeye mu gutegura akazoza karwo hanyuma rero isagire neza kuba byacereke ugwaruka ry'imbonerakure navuga yuko n'ikibazo cyavuzwe cyane mu Burundi kuko usanga hamwe hamwe mu ntara hari ukutumvikana hagati y'urwaruka n'ugwaruka ruhurikiye mu yindi migambi bagashamirana cyane ku bigamye hamwe usanga bahakora navuga n'ukwicana hanyuma rero mu gice twabonye ni uko uko kutihanganiranira no mu yindi migambi byarabaye ugasanga hari urwaruka rwabuti ko ugwaruka rw'umubonera kurira tuvugije kumbura gukora ibikorwa ibinini n'ibi natwe twemerera yuko tugendera ko twaca usanga nabo bagiye mu bintu byo kugomba kwihorahorana
mu minsi yahera kuri icyo kibazo nyine hariho abategetsi b'imigambi imwe basaba ko ugwaruka rwokwihorana ibyo mwabyishije gute
yego ibyo nibyo byarabaye umwarumvise abategetsi b'imigambye n'imwe bagize bati nihagira ugukubita ikofe nawe mukubita irindi ibyo rero ku by'ukuri twaho duhagaze twe tugira tuti yaba ugwaruka rw'imbonerakure nta burenganzira bafise bwo kubuza abandi gukora ku mugaragaro muri demokarasi niho rusange murakora yisanzuye n'ugwaruka rwo mu yindi migambwe navuga yuko ata burenganzira bafise bwo kugira ngo bavuge abandi gukora bisanzuye cyangwa umuntu amugirire nabi ngo ace yihora wenyine nibaza yuko ubutungane ko buhari umuntu akugiriye nabi bituma ubutungane nta na kimwe gishobora gusigura kwicana cyangwa guhohoteranira icyo kibazo abatwara imigambwe bose bakwiriye kubona yuko umuntu ahohoteye uwundi bituma uwundi yihora ugasanga ntabwo ushobora kumererwa neza nicyo gituma rero turaho duhagaze tugira tuti nta n'umwe afite uburenganzira bwo kubuza uwundi gukora ku mugaragaro igihe amategeko abimwemerera
Mushinga Ntahe Simbo Jean Baptiste uri mu bikorwa byo kuganira n'urwaruka kumbure mu ntara zitandukanye uwo tubwire ingene ibyo biganiro biba bimeze ukuntu baba biteguye ibyo biganiro bigenda gute mu gihugu hagati cyane cyane
ngo mu bisanzwe ibyo biganiro tubitegura mu mice itandukanye hariho ubwa mbere ibiganiro ari byo twita le cadre de dialogue ibiganiro dukora ku rwego rw'intara nka zitatu zine zitanu ziri hamwe ibyo biganiro kandi tuzanongera tukabitunganya ku rwego rw'igihugu aho tuba twatumiye imboneza z'ugwaruka ku nzego zo hejuru mu mihari iri mu migambo itandukanye ari nka Ligue des Jeunes ya CNDD-FDD n'ayandi maligue asanzwe ari mu yindi migambwe aho ni ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego rw'intara zagiye hamwe ibyo bita ama région hanyuma muri uwo mwanya nk'uko mpejeje kubivuga dutumira hanini bajya baba bari mu nzego zo hejuru kugira izokunde yuko ubutumwa tuba twacanye inyigisho baba baronse zishobore gushyikira benshi muri iyo migambwe cyangwa muri iyo migwi hanyuma twabivuze yuko muri ibyo biganiro tuba twiyumviriye no ku basanzwe bahurikiye mashyirahamwe adaharanira icyicaro cya politiki Mushinga Ntahe Eric yababwiye neza yuko hariho ibikorwa bimwe bimwe usanga twebwe amashyirahamwe y'urwaruka biba ngombwa yuko turondera abahinga babinonosoye umwanya umwe turakenera kwikora ku bahinga bigisha mu za kaminuza kugira baze gusahiriza bo nk'abazi kahise bakanonosoye kandi bafise ubumenyi kugira ngo mu bisata bitandukanye baze badufashe kugira uko guhanahana uko kuyaga duhuza ushoboke aho ni ku rwego rw'igihugu bene ku rwego rw'intara kuri abo onye basaba basanzwe baserukiye iyo migwi itandukanye ariko kandi ubundi mutsi wa kabiri hari n'ibindi biganiro dutunganya ku mitumba ibyo biganiro rero ukuntu tubitunganya si ukundi ni uko haba hariho imbonezo z'ugwaruka mu migwi itandukanye naho nyine ziba zararonse inyigisho ku bijyanye n'ubwenegihugu bwiza inyigisho ku bijyanye no gutatura amatasi idaciye mu nguvu inyigisho ku bijyanye n'imifato zibereye bugira mu biringo by'amatora hanyuma ugo gwaruka bimboneza ugasuruje imbere y'imboneza naho nyene ugatunga nyigisho ugo gw'imitumba cyo tumaze kubona nuko ugwaruka rubihurumbira kuko umva nyigisho ziba zirimo ibyago bishingiye hanini ku mahoro kwiyumvira dufatiye kuri kahise ngora ugwaruka rwagiye rurahura nazo hanyuma tugaca dufatira kuri kubu ndetse bituma twiyumvirira hamwe kazoza hanyuma ugwaruka rwarurosa akajyo keza kugira guhanahane ku bibazo nkoramutima bihanze igihugu kukaba nka ko tugiye kuraba tugereranyije no muri kahise gake ugwaruka rufunze kubona ayo makadi sigura yuko ako kajyo keza ugwaruka rukaronse kababera akajyo keza rwose ku buryo bw'uko nko mu mitumba aho dukorera umva neza yuko ugwaruka urabona neza yuko ugwaruka igikorwa nk'icyo burundira rwose hanyuma nk'uko yabishyikirije ni uko haba hari gutanga umwanya hanini kuri urwo rwaruka rukaba arirwo rushyikiriza ibibazo biruhanze rukaba arirwo rushyikiriza akababakiye ugaca kuri izo nzitizi rwo rwashyikirije ugaca rutanga n'umuti wibaza abo bahinga rero cyangwa na twebwe turi mu mashyirahamwe tukaza twunganira kongera dushimangira kuri urwo rwaruka ruba rwashyikirije mu gutanga impanuro zitandukanye muri rusange ni uko tuyitunganya
muri mu bikorwa byinshi cyane byo gufasha urugwaruka kuja hamwe kumvikana no kugira ngo igihugu ntikigwe mu manga nk'uko twabivuze ariko akenshi nk'uko tuvyumva mu radio tubisoma mu binyamakuru abategetsi abakuru b'imigambwe rimwe na rimwe usanga aribo bakoresha amajambo atuma urugwaruka ruja mu nzira zitari nziza zo kutihanganirana none abategetsi abakuru b'imigambwe bo nabo nyene muricarana nabo mukavugana nabo kugira ngo bumve aho ikibazo gishobora kuba kiri rimwe na rimwe kitari kugwaruka ariko kiri ku bategetsi umushinga ntaye Eric urashaka gutangura
murakoze cyane kiriko ico kibazo cyabikorera ko naco nagomba mpanye nk'akarorero nk'ubu unye muri ibyo biganiro twagize mu ntara dutumira imbonezo z'ugwaruka ziri mu migambwe n'abari mu mashuri y'amaganiro n'ibya politike twarashoboye kwegeranya ingorane zose nyamukuru zihari zishobora gutuma amatora atagenda neza yo mu 2015 ni ukuvuga urwaruka ruzirwa mu ntara iyicankiriya baragihamwe bo nyine bakiyumvikanira bati ku by'ukuri iwacu tutarabye neza iki kibazo n'iki 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 bizotuma amatora atagenda neza kandi twaca dufata yuko ubwoko bwo mu mashyirahamwe n'ubwo mu migambo itandukanye bajya baba mu ntara imwe barinze biyumvikanira bakahuza kuri icyo kibazo twaca dufata yuko ari cyo ubu rero ni ukuvuga twaregeranije ibyo bibazo byose bishobora gutuma amasaha atagenda neza mu ntara zose ubunye tuzoca twongera tugereranye intara zose twongere turabe ibyo intara zose zihurirako hanyuma rero ugaruka ntigwahereza ngaho rwaca rwongera rukerekana n'inyishu zoshobora gushyirwa mu ngiro kugira ngo ibyo bibazo bihere cyangwa ntibibe intambamyi ku matora hanyuma rero izo nyishu wasanga hariho ibisabwa ugwaruka rwonyene hariho ibisabwa abatwara igihugu hariho ibisabwa abatwara imigambwe nk'ibyo mbene mwari muvuze usanga hariho abatwara imigambwe usanga ariko ku by'ukuri usanga bari kubajyanisha ugwaruka baruteranya aribo bagamije kutihanganiraniro ni ukuvuga ugwaruka hari ibyo basabye abategetsi imyenda yabo hariho n'ibyo ugwaruka rwasabye abafasha Burundi mu iterambere ni ukuvuga rero muri uku kwezi kwa mbere tuzoshyikiriza icyo cyegeranye cy'igihugu cyose tuba twatumiyemo abatwara imigambi tuba twatumiyemo abatwara igihugu abashushanyanyi bitandukanye buraba ibibazo by'ugwaruka n'uburaba ibibazo by'amatora tuba twatumiyemo ugwaruka rw'inyene rw'imboneza tuba twatumiyemo n'abafasha igihugu kazi baraka mu gwaruka ruteye icyo twita mu gifaransa alerte precoce bagira bati nyabuna nyabuna ibibazo nimuyabe neza y'amatora ntagatosekare
turiko turasozera iki kiganiro cacu abariko baratwumva turi kumwe n'ishirahamwe Reja urunani rw'amashirahamwe 168 aharanira amahoro umutekano kwegeranya ugwaruka rw'abarundi kugira ngo ruje mu matora y'ibihumbi 2015 mu mahoro kugira ngo ntihagire ingorane ziba mu gihe cy'ayo matora. Mwoba mufise impanuro za nyuma mushobora guha rwaruka ruri muri imigambwe itandukanye aya mashirahamwe atandukanye kugira ngo Uburundi bubandanye mu nzira nziza ntibusubire inyuma ngo bugwe mu manga nkuko vyahakabaye muri kahise. Turashaka gutangura mushinga na isimbo hanyuma dusozere ikiganiro. Murakoze.
Murakoze. Impanuro notanga kugaruka bwa mbere nuko go kumva vy'ukuri yuko ukwiye kumva ko iyi myaka irenga 10 twari igihugu cyagiye mu ngwano twari tugeze aho tuvuga tuti ntigasubire. Aho ni kugwaruka ruhurikiye mu migambi itandukanye mu mashyirahamwe ugwaruka rwose rw'u Burundi burukumva vy'ukuri yuko kwitwararika kugira icyo ruterereye kugira amahoro atsimbatare mu gihugu tegerezwa kumwitwararika wa bose. Hanyuma kandi ugwaruka uhurikiye mu migambi nuko gotahura neza yuko aho tugeze uno munsi tutokwiyumvira ngira ngo canke tutoshira imbere by'ukuri inyungu z'umwe wese mu migambi canke aho umuntu aherereye ahubwo yuko twokumva yuko Burundi ari igihugu cyacu twese umwitwarariko ntangere ko ushyira kuri aho kurondera icyoza giteza imbere Burundi atari icyoza kiducanishamo. Hanyuma iyindi manuro nuko nohanura aba bari imbere mu migambwe bari ku butegetsi no mu yindi migambwe isanzwe itari ku butegetsi nuko bokumva by'ukuri yuko hari hageze ko by'ukuri baducira inzira by'ukuri batumurikira barengera inyungu zabo ariko uno munsi bagashyira imbere neza y'umunyagihugu abanyepolitike bashyire mu myitwarariko yuko bategerezwa gushyira ineza y'Abarundi imbere gushyira ineza y'Uburundi imbere imbere y'uko hazibindi vyose. Bakoze
umushinga na Eric Ndayikengurutse.
Nibaza yuko impanuro n'urwaruka nuko rukwiye kumenya yuko kazoza ku Burundi kari imenye yabo urwaruka nirwo rwinshi ibicuro bitatu muri tatu ku ijana by'Abarundi urwaruka rufise imyaka iri mu 25 kuvuga two dushika ku imyaka 35 dufata mu Burundi kurenda 20% byose byose ni ukuvuga rero nibo benshi muri kino gihugu n'utwara abayahawe amajwi n'urwaruka rwinshi ni ukuvuga kazoza rero karimenye yabo nk'umushinga nawe Mandela nabona yuko yashyize izina ryiza amakungu yose amwunamira akamwubaha n'urwaruka rero yaruke kumenya yuko si byiza yuko hari uwo siga inyuma yiwe ingorane zizo mukurikirana akwiye gusiga izina ryiza. Hanyuma nagomba kuvuga yuko mu migambwe yose twama twumva yuko iyo urwaruka twashamiranye nta mugambwe n'umwe tujya twumva wemeza ngo natumye uyu muntu ngo atoteze uwundi bakavuga bakifuza ko cyo yerekana yuko imanza nizasekera igisa nk'ibyo yeje uzosanga uwo muntu wamukarabye uwo muyabaga bakamukaraba bakabwira bati ntawigeze amutuma yabikoze ku gace kiwe. Hanyuma rero bakazashika ku butegetsi abantu babubaha bagira bati nabashinga ntara. Nagomba guhereza ku Karorero batangiye Bujumbura turabona ku Musaga usanga abantu mu magume twaciyemo baracanyemo cyane bacicamo ubu ugasanga byashimbye rohero ugasanga mu yohera buto batutse ko basangira amusiteri bariko batera inkuru bigaca bisimbira mu myaka y'ibigana byiza ugasanga abantu bariko baricana ugasanga rero ntibyumvikana ukungene abantu bashobora kuja kosha urwaruka ngo nimicane kandi bobo atangone bafise. Hanyuma nibaza yuko mu nzero dutanga abategetsi batanga batwara imigambi batanga bumenyereza urwaruka kwihanganiranira kugira ngo nabo nibagwa ku butegetsi cyane basiriwe n'abandi n'urwaruka n'imigambo yabo nabo baze babihanganire niwe wese afite uruhare kugira ngo yumvikane.
Umwanya tubanye muke cyane ariko iki kibazo cy'urwaruka mu Burundi ni ikibazo gihambaye cyane 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 ubu twimirije amatora yo mu 2015. Ku telefone twari turi kumwe n'umushingantahe Eric Ndayikengurutse na Simbo Jean-Baptiste bari mu Burundi. Murakoze cyane abaduteze amatwi uyu munsi mu kiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika hano muri studio i Washington DC. Mwari kumwe na jewe Oriane Itangishaka yarateramije iki kiganiro. Turashimiye abatumire bacu namwe mwatwumvirije. Murakoze cyane.
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.